Eri Nizmi de Amerik. Nizmi de Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese mu duteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu tariki 26 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2018 muri kumwe nanje Fideli Yongabo.
Kuva umugoro w'ababyeyi watangira byatweretse ko ari umusaruro mwiza kuko nta makimbirane bakigira nk'abantu bari hamwe.
Uyo ni Terry Gakwaya, umuyobozi ashinzwe uburinganire bw'ukuzuzanya mu kigo gishinzwe amabohero mu Rwanda, avuga ko kuva umugoro w'ababyeyi mu mabohero utanguye byagize akamaro mu mibano y'abanyororo. Inkuru n'andi makuru tubafitiye ku mpunzi z'abarundi zatabutse zivuye muri Tanzania, kuko amakatiwe ko gufasha kwakira impunzi z'abanyekongo ziguma zishyikira ku bivuko biri mu ntara ya Monge mu Burundi zivuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turagaruka ko mu kanya gatoya. Yamara reka dutangure ku makuru avuga hijyo no hino tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Baramutse Aloyce.
Baramutse Fidele Tehere. Kuri Kongo nyene, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamenyesheje ku munsi wa gatatu ko igiye kugara ibiro bya Schengen I Kinshasa bigenzurwa n'Ububirigi, bitangirwamo amaviza kubaja mu bihugu 18 vya Buraya. Leta ya Kongo yatangaje ko igiye gufata iyo ngingo mu bihe vya vuba. Kinshasa yamenyeje kandi leta y'Ububirigi ko ikigo cyabwo kigeje iterambere ENABEL kitakenewe muri Kongo. Iryo bushikiranganje bw'Ububirigi bujejwe imigenderanire kuri uyu wa kane ejo nabwo bwakiye buvuga ko izo ngingo zibabaje. Iyo ngingo yo kugara ikigo ENABEL izotuma icyo kigo kitazosubira gufasha Kongo mu bisata by'uburimyi, amagara y'abantu no mu gisata cy'indero. Izo ngingo za Kongo zije zihora Ububirigi bwari bwatangaje ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ko bugiye gusubira kwihweza neza iby'imfashanyo buha abategetsi ba Kongo gushika hatunganijwe amatora bavuga yuko yizewe na bose. Leta ya Somalia itangaza ko igiye kuzorungika mu bigo byo kwigisha gukunda igihugu abana 35 babohojwe aho bari mu kambi y'abarwanyi ba Al-Shababu mu ndwi iheze imbere yo kubasubiza mu miryango yabo. Abdirashid Ibrahim Muhammad arongoye ibyo bigo yabwiye Ijwi rya Amerika ko abo bana bategerezwa guhabwa inyigisho z'idini zigamije kubakuramwo ibyiyumviro by'iterabwoba. Yavuze ko abasirikare ba Somalia bafadikanije n'aba leta zunze ubumwe za Amerika batuye abo bana mu gitero bakoze ku kambi ya Al-Shabab mu kigwati cyitwa Jamea Jidiale, ni ku birometero 70 mu burengero bwa Somalia. Ambasaderi wa Sudani y'umanuko mu Burusiya Telal Ring Deng kuri uyu wa kane yarashikirije Perezida Salva Kiir urwete rwo gutanga imihoho muri ayo mabanga. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika, Ambasaderi Deng yemeye ko koko urwo rwete ari ukuri ko yavuye muri ako kazi. Deng yari yagenywe muri ayo mabanga yo guserukira Sudani y'umanuko mu Burusiya mu mwaka wa 2014 yanse gutangaza imvo yamutumye afata iyo ngingo, ariko yavuze ko yofuma akorera mu gihugu ciwe mu mahoro nk'umunyagihugu asanzwe. Deng rero yamye ari Somambike na Perezida Salva Kiir nyuma y'aho igihugu ciyonkoye kuri Sudani mu mwaka wa 2011 yaciye amugena kuba umuhanuzi wiwe mu by'amategeko mu mwaka wa 2012. Ibarabara riri mu gisagara cya New York ni mu gacimbiri ka Bronx na muri Leta Zunze za Amerika igiye kwitirirwa umunyegana yari afise ubwene gihugu bwa Amerika. Izina ryiwe ni Emmanuel Mensa, uwo yitabye Imana ku itariki ya 13 z'uku kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2018 ariko aratabara abantu batewe n'umuriro waturiye inzu zibamwo abantu mu kigwati cya Belmont naho nyine muri New York. Emmanuel Mensa yari asanzwe ari mu gisirikare cya Amerika, yari yatashe mu karuhuko k'akazi igihe umuriro waduka ku nyubakwa y'abamwe. Mensa yari afise imyaka 28 y'amavuko, yabaye umwe mu bandi 13 bahasize ubuzima yitabye Imana amaze kurokora abantu bashika 4. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump alibaza nimba ibiganiro bigamije kugarukana amahoro hagati ya Israel na Palestina bizokongera kuba. Ivyo yabivuze gihe yari karabonana n'umushiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu mu nama mpuzamakungu ku butunzi i Davos mu gihugu cy'Ubuswisi. Yagije abanyepalestina kudasonera Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuma yaho Perezida wa Palestina Mahmoud Abbas yankiye kwakira icegera cya mbere cya Perezida Mike Pence igihe yari mu rugendo muri ako karere. Trump kuri wa Carnegie yavuze ko azohagarika imfashanyo Amerika ihabanye Palestina. Yagize ati amafaranga ari ku meza kandi ntazoja kiretse bemeye kwicara bakumvikana mu mahoro. Ivyo yabibwiye abamenyesha makuru i Davos aho mu Buswisse. Perezida Trump nyene yemeye kuzoha ubwenegihugu rwaruka rwayimukira rwiswe Dreamers rushika ku miliyoni 1,800,000 ruba aha muri Leta Zunze za Amerika. Akaba ari amakuru ava mu biro vya White House. Abategetsi bo mu nzego zo hejuru mu biro vya Perezida babwiye abamenyesha makuru ejo kuwa kane ku iyo mugambi wa Trump urimo kuzogabanya biheka ku miryango bemererwe gusa hakemererwa gusa abubakanye n'abana hamwe n'abana b'imyaka mike kandi iyo programa yiwe izokuraho tombora yiswe lottery visa. Iyo ntego y'itegeko ya Trump isaba imiliyoni 25 z'amadolari kandi yo kubaka uruhome rugabura Amerika na Mexico no kongereza ibikorwa byo gucungera umutekano ku rubibe n'igihugu cya Canada.
Urakoze ya Louise ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya wa makuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda aho mugoroba w'abavyeyi umaze imyaka ibiri utangujwe mu gihugu cyose ubumaze gutanguzwa no mu mabohero yo mu gihugu. Mu nama ihuriyemwo abacunga amabohero b'abagore yakoraniye i Kigali yasozewe ejo ku munsi wa kane. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Sumta Kaboyi.
Ku nshuro ya mbere mu Rwanda hatangijwe ihuriro ry'abacungagereza b'abagore. Abo bacungagereza b'abagore bavuga ko aho bakorera bahatangije gahunda y'umugoroba w'ababyeyi mu magereza. Uyu mugoroba w'ababyeyi wari usanzwe gukorerwa mu midugudu hirya no hino mu gihugu aho bacoca ibibazo by'abantu mu miryango babafitanye ibibazo bikarangira bikemutse. Peri Gakwaya umuyobozi ushinzwe uburinganire n'ubwuzuzanye mu kigo gishinzwe amagereza mu Rwanda asobanura kuva batangira umugoro w'ababyeyi muri gereza byagize akamaro mu mibanire y'abagororwa.
Tugira utugari nk'uko hanze duhari tukagira imidugudu, buri mudugudu tukawusaba kugira akagoroba akaba umugoro w'ababyeyi, bikadusaba no kubyigisha abo tugorora kugira ngo ejo batazasanga abandi basigaye hanze barabasize. Burya umunyarwanda yaravuze ngo hari abantu habura urujurundu, nabo haba utubazo. Kuva umugoro w'ababyeyi watangira byatweretse ko ari umusaruro mwiza kuko nta makimbirane bakigira nk'abantu bari hamwe. Urumva hari igihe uburoko bwaba ryaga umwe akaba yatangira kwiyenza ku wundi bagatangira mu mijyi imiryango yabo basize hanze, ariko kuva umugoro w'ababyeyi watangira byaduhaye umusaruro ku buryo usanga nta bibazo bigihari n'akabazo kaje bagakemurira mu mugoro w'ababyeyi, ugasanga natwe nk'abakozi biratworohereza tutajya mu bibazo byabo byinshi nk'uko mbere byari bimeze mbere y'uko iyo gahunda iza.
Usibye kugabanya amakimbirane hagati y'abagororwa b'abagore, uyu mugoroba w'ababyeyi unafasha abacungagereza kumenya ibyaha abagore bakunda kwishoramo bakaboneraho umwanya wo kubasaba kubyirinda no kuzabirinda umuryango mu gihe bazaba bafunguwe.
Mu by'ukuri natwe aho niho ni nk'aho twaboneye aho tuvugira kubabwira ko kirazira kumva ngo umunyarwandakazi yakoze icyaha runaka, umunyarwandakazi yacuruje urumogi, umunyarwandakazi yagiye mu byijanditse muri bidufasha mu kubigisha. Ni inshingano zacu n'umunsi kundi kubigisha mu by'ukuri kutareka kutazongera gukora ibyaha, ariko ibyo noneho biduha umwanya mwiza wo kubasobanurira yuko bidakwiriye kumva ko umunyarwandakazi cyangwa umwari yisanga mu bikorwa nk'ibyo biteye isoni. Kera byari kirazira ku munyarwandakazi, ariko ugasanga ibyaha biriyongera no ku bagore bakabikora. Uwo mugoroba w'ababyeyi rero dufasha iki? Tumwereka nk'umubyeyi ese ni mateka ugiye kuzasigira umwana wawe, niba utangiye gukora ibi umwana wawe hanze aratekereza iki? Rero biduha umwanya mwiza wo kubasobanurira ko bidakwiriye nk'umubyeyi w'umunyarwandakazi.
Iri huriro ryo guhuza abagore bakora umwuga w'ubucunga gereza ibaye kunshuro yaryo ya mbere rigamije kumvisha abagore bakora uyu murimo ko bakwiye gukora umurimo wabo nk'uko abagabo bawukora. Madame Safari Jeannette usanzwe ari umucunga gereza avuga ko kuba ari abagore n'imiterere yabo yihariye bitajya bibangamira imirimo yabo.
Mu gihe cy'imiterere yacu nk'uko by'ukwezi ntabwo bikubuza gukora akazi, uragakora neza kuko nta kibazo ufite. Mu byo tunatozwa dukora amahugurwa yo tugiye gushingiramo iriya se uko badutreninga baragutreninga ukiyumvamo akazi, nta mpamvu yo kuvuga ngo nagiye mu kwezi kazi kananiye, tuba tugashoboye. Mu miterere rero yo gutwita iyo utwite koko umuntu agira intege nkeya, abayobozi barakorohereza, ariko mu gihe cya kindi cyo konsa gutwita ukonsa igihe runaka umwana yamara gufata imfashabere usubira mu kazi nta kibazo ugakora.
Ihuriro ry'abagore bakora mu gucunga abagororwa ryafashijwe na Minisiteri y'Umuryango n'Uburinganire. Kuri Minisitiri Nyirasafari Esperance w'Umuryango avuga ko iri huriro rizafasha neza kumenya ibibazo imiryango ifite ituma hakorwa ibyaha no kureba uko babikumira.
Iri huriro ni ryiza cyane, nka Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango tuzarishyigikira ko igihe ryajya ritegurirwa twabigiramo uruhare, kuko aba bantu babana n'imfungwa n'abagororwa, kandi za mfungwa n'abagororwa ziba zavuye mu miryango yacu baba bakoze ibyaha. Ni ukuvuga ngo badufitiye runini no kumenya ngo ese abakoze ibyaha ibyo byaha byiganje ni ibihe, se twabikumira dute. Rero turabasaba yuko bajya bakurikirana abo bashinzwe bakamenya n'impamvu zaba zitera bamwe gukora ibyaha. Noneho twebwe dushinzwe kwita ku muryango by'umwihariko, iyo tubimenye tunamenya nuko twabivura twanakumira ko ibyo byaha biba.
Mu Rwanda habarurwa abacungagereza bagera ku 1,800 barimo abagore basaga 350. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda dukubitire mu Burundi, aho Abarundi 769 bahungutse bavuye muri Tanzania. Hari hitezwa 800, ariko abagore bafise inda zikuze basigaye ku mvo z'amagara. Bose binjiriye ku mupaka wa Gisuru mu Ruyigi, ariko igice cyabo baciye bajanwa i Musasa Ingozi mu buraruko, kuko bahunze bava mu ntara zo mu buraruko. Abandi basigaye i Nyabitare nabo mu ntara za Ruyigi na Gitega, bitegekanije ko bose kuri uyu wa gatanu bazojanwa iyo bahunze bava. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidele Antoine Nsabimana.
Igihe cya saa yine n'inusu zo ku Musase z'uno wa kane, n'izo mpunzi z'Abarundi zashikima bamba ku mpaka w'Uburundi na Tanzania, bakiriwe n'umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi no gusubiza mu zabo baziteshije mushikiranganji bw'intwari yo hagati no gukundisha igihugu mu Burundi, umupfasoni Gloriose Birahim. Yari yaherekejwe n'intumwa z'ishyirahamwe mpuzamakungu gita y'impunzi HCR zirongowe n'ikigera cy'userukire HCR mu Burundi Sufra Najiri. Zimaze kwinjira mu Burundi, Berahino Gloriose, umuyobozi ajejwe gutahukana impunzi no gusubiza muzaba waziteshejwe yabyaye ikaze.
Turazi iyo umuntu yagiye yirukanga intekera ku mutwe akagira Imana agashika, iyo ashitse bakamucumbikira, nta byiza byinshi umuntu yo kwifuriza uwundi ko yoja kubamo. Hajya nta hantu haryoshe nk'aho wavukiye, nk'igihugu cy'amavukiro n'uworara gufata neza. Tuvyumva kumwe gahemu.
Birahino Gloriose yinjije izo mpunzi kwiyo bagiye ari heza.
Icyo mfite kubamenyesha ni uko mu mihana, mu makomine bose bifuza ko uri umurundi wese ari hanze yotahuka, subira mu mazu yanyu, subira mu mirimi wanyu, umwana mushire ku ishuri, uri masubira rime, uwari umudandaza uri umutakisimbe asubire agura agashinzi, kuko hano muratekerewe inja, muratekerewe ibintu bizomara amezi atatu, ndetse muratekerewe n'udufaranga duke, utwo dufaranga muzodukoreshe. Koreshe ku neza y'umuryango, utagira isuka cyayigura uronse imwe acatira n'iyindi bacamutiza muri azi nyine tubaha n'Abarundi. Turashigikirana n'ubu turashashigikirana, karibu mwirabire hama muzotera kamo n'abasigaye inyuma.
Supana Jiri, icegera cy'userukire HCR mu Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ko icyo gikorwa cyuguruye igice cya gatatu cyo gutakuna impunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania kubabyitsabiye. Ni igice kizoranga itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, aho hategekanijwe gutahukana impunzi zingana n'10,000. Igice cya kabiri cyarangiye itariki 31 z'ukwezi kwa 12/2017, ahatahukanywe impunzi zabaye 14,000, mu gihe hari hitezwe impunzi 12,000 gusa. Umwe mu bakozi b'ishyirahamwe HCR bakorera muri Tanzania yabwiye ijwi rya Amerika ko ibitigiri byitezwe gutahukanwa mu gice cya gatatu bishobora kurenga ibyitezwe afatiye ukuntu bari kubariyandikisha. N'abiyandikisha ari benshi, aho batahutse baremeza ko hari izindi mpunzi zibatera ubwoba bwo gutahuka, nkuko byemezwa na Ntakimazi Geneveva, umwe mu batahutse.
Kanga umuburonge ngo intambara igombibe ngo mukagenda n'akazi kanyu ngo nuko ngo barabatangisha 1,000 ngo namwe atayo mufise ngo n'imirima barayisorera ngo ibintu byinshi ngo gende n'akazi kanyu barabitubwiye nyine mukuza ugenda kwandika utavuga bakarobona bakumanditse aho hejuru utabivuga warinumiye bakarobona utekera ugenda gusa cyavu
ubivuze nama
kupute barakwirukako
bande
abanyagihugu nyene bahone
ikamwatahuka ari n'abavuga ko batazi icyo bari bahunze. Aha ni nka Ndayizeye Rashid
kuri nahunze akakongera ko abandi uko ugenda kwibarabara abandi baguma bahunga icyo nahunze hanini ntacyo nabonye kubese.
Ndayizeye Rashid wico yakoze yaje agabanye ko yatahukanye umukenyezi w'umutanzaniya kazi yakurikiye umugabo afise ubwoba ariko arashima uko yakiriwe. Rose Kambayaga niwe umutanzaniya kazi yashimye gukurikira uwo yashimye.
Genda imuko.
Uri mu Tanzania?
Ndi umuhakazi.
None ugeze Burundi wasanga bimeze gute?
Sanga kweri habere mudufashe neza harabereye neza abanyakiriye neza nta mudugumbo nta na kimwe.
Mu buzima bwawe usanga ukora iki?
Njye mu buzima bwanjye usanzwe ndi umukurima ngiye kuroba bakazoza ndime zawe iyo ko najya niko ndotera imbere nana nyene bizogenda neza baroje mu ishuri kugena bene babo kwitegurira kazoza kabo.
Hari hitezwe Abarundi 800,000 baza gutahuka kuri uno wa kane, ariko icyo gitigiri nticyabaye kigikwira kuko hashyitse Abarundi 769. Abo basigaye mu ishyirahamwe HCR batubwiye ko hasigaye iminsi mike igiseke ikabafata. Muri komine Gisuru, intara ya Rugimusore, kuri ubu Burundi, Fidele Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Tukiri kuri iyi nkuru, Abarundi 374 bose baturuka mu ntara ya Kirundo baraye mu ikambi yakira abahunguka yasongore muri komine ya Kiremba y'intara ya Ngozi. Bari mu batahanywe ejo ku munsi wa kane baciye mu ntara ya Ruyigi. Benshi muri bo batukura muri komine ya Busoni. Benshi bavuga ko batahunze igihugu ku mvo z'umutekano muke. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinzi.
Ku Barundi 269 bahungutse bavuye mu gihugu cya Tanzania, 374 n'abanyakirundo. Muri abo 374 benshi nabo muri komine ya Busoni baharugwa ku 213 na Bugabira yaharuriwe 62. Igihe cy'isaha 10 kuri uyu wa kane nibo bashikanwa mu ikambi ya HCR yakira abahungutse bifata kibanza irahitwa Isongore muri komine ya Kirembe y'intara ya Ngozi. Vyaboneka ko barushe kubera urugendo rurerure bagize kuva mu gihugu cya Tanzania baciye mu ntara ya Ruigi, bikaboneka ko n'ugusonza bari bashonje. Nta majambo menshi yavugiwe muri icyo kibanza kiretse kubabwira inyifato yo muri icyo kigo. Ikihutiwe kwabaye kubafungurira no kuraba abo bagize ikibazo cy'amagara kugira bavugwe. Tumaze kubisaba tukavyemererwa kwinjira aho bakiririwe, twarose n'uruhusha rwo kuvugana n'abantu bagera kuri 4 mu bahungutse. Nka bose barashimishwa n'uko basubiye mu gihugu cyabibarutse. Muri abo 4 umwe gusa niwe yavuze ko yahunze umutekano muke, nawe nyene avuga ko wari umutekano muke ufatiye ku bihuha.
Jewe nahunze 2015 ku mpamvu yuko baguma batuga ibintu by'iterabwoba ngo intambara igira itere ngo amatora abaye abantu bazosha ngo babiye. Hanyuma niho twabona abandi batangiye guhunga, hanyuma natwe twanduruka turahunga. Twahunze ibintu by'ibihuha kuko bavuga ibintu byinshi biteye ubwoba. none ubu rero niho twumvise batangiye kwemerera abantu ko bahungu tukaba tubona basigaye mu gihugu atangorane na zimwe zihari babaye ngaho twitahire.
Uyu muhumure nawe avuga ko yahunze inzara yabicaye bigacika muri komine ya Busoni.
Iwacu muri Busoni uko byari byifashe hari umutekano ntangere, ikintu giye gusa cyahambanye nahavanywe n'ikintu kitwizara nicyo cyahambanye mbadukana n'umuryango wanjye ubwo rero ngeze mu nkambi hariya maze n'icyo gihe nkumbura ababanye kandi nkumbura n'igihugu cyiwacu.
Mu byamuteye intege zo guhunguka ntasiga inyuma urubanza rw'amatora rwimirije
kandi ikinzanye igihe hanini iya nuko numvise hari amatora teye amatora ntashobora kuba njyewe ntagiye gutora ntirikuwe tegetsi barabizi njyewe nahunze babizi nicyo nifuza mugabo ukongera guhunga wapi oya nzogwa muhiri wacu naho inzara izotera n'abandi mbona bahari.
Uyu mukenyezi we aturuka muri komini ya Bwambarangwe avuga ko yomowe nubwo bankana n'abakazana.
Nde nahunze ingorane zerekeye z'abana n'abakazana tutatumezeho ngenda n'ubu n'abana ntibazi n'ahantu n'abandi bazi gusa nyine ko nabo narapfuye abana urabona se wabo yapfuye kera nyuma yandadaye abana ndabarera abana batonya baratora abagore umwe utora abagore jere baca baranyihariza abagore babo abona umuhungu amaze gutora umugore akabyara gatandatu nta mugishoboka nawe ntabwo nahunze umutekano muke.
Uyu mugabo nawe nyine ntavuga ko yahunze umutekano muke ahubwo asigura agatotezo k'umutwaro.
Icyatumye jewe mpunga na muntu natemeye igiki kiri impande y'itabo ryanjye ryo ku rubibe abarimu bariko barubaka amakoleji bakisabye acambira ngo namwivye acaraja aramfatisha uwo muntu amita Marikino mu Gatare amfatishije cagenda kumfunga mu izone amfunga ibihugu yose amfunguye aca banjimbi 40 je muri abandi barengo barahunga banjimbi 40 ndavuga ati ntatongo mfise ndi bugurishe ko kubera nigikeye n'utwana n'upfuma mpunga kwaho umeze nk'utotejwe.
Bamaze gufungurirwa baciye berekwa aho baruhukira bitegekanijwe ko aho bukera kuri uyu wa gatanu bazosubira kwandikwa kugira basuzume ko abari ku rutonde rw'abahungutse bashitse bose. Ibyo bineze bazocyaburizwa amamodokari azobashikana mu makomine baturukamo. Bamaze gushika iwabo HCR iraheza ikazobandanya ikurikirana ko bamaze kumenyera mu kibano. Muri site yakira abahunguka ya Songore mu ntarangozi iri mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Kwindi inkuru yerekeye u Burundi buramatari w'intara ya Rumonge aratabaza abagira neza bafasha kwakira impunzi z'abanyekongo ziguma zishikira ku bivuko biri mu ntara ya Rumonge. Kuva ku mugoroba uwo ku munsi wa gatatu abanyekongo n'abarundi bariko barahunga uburere bwa Sebere Baraka muri Kivu y'Amajepfo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyeshamakuru Chris Munezero.
Umurindi w'impunzi z'abanyekongo n'abarundi bakorera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibari bwagabanuke gushaka ku mutaga w'uyu wa kane ku kivuko cy'umugwa mukuru w'intara ya Rumonge. Ku bw'igipolisi cy'u Burundi gushika isa 6 impunzi zirenga 200 atawomenye neza igitigiri cy'abanyekongo n'abarundi njo cari kihari. Nyinshi muri izo mpunzi zahunze uturere twa Sebele, Baraka, Kibanga na Karamba muri Kivu y'Amajepfo. Bernard umudandaza w'umurundi yakoreraho muri Kongo avuga ko we na bagenzi we bahunze ataco batekeye mu byo bari batunze.
Nifika leo ilikuwa muda wa saa 4
twashitse uyu munsi saa 4 z'umurango indwano za bitigisutamye kandi zishushe. Abantu benshi bariko barahunga je na bagenzi banje twagiye tubona abasoda biruka natwe kubera turi abarundi tutinduko sigara ngaha duca natwe turahunga twabuze aho duca mu kwiruka duca duhitamo gufata ubwato tugana i Burundi. Twari tuzanye na bagenzi bacu babanye Kongo aha muri Kongo nari nagiyeyo kugira ndandaze narangura imikeke nkagiza nakwidandaza mu Burundi nifuza rwose ko amahoro yugaruka ngasubira mu bikorwa byanjye.
Niko na minwa mikeke na leta kurudi amani kipatikana ntarudi.
Icho kivuko cy'udandaza cyo mu Rumonge naho ari cyo cakiriye izo mpunzi nta nzu abo bahunze bashikiramo zibakingira uruzuba n'imvura. Inzara n'inyota ni ibyo byaboneka muri izo mpunzi na cyane cyane ku basaco bashoboye kwibangikanya.
Nini muzee nawe ndi kwa mungonjo na kwambia ni kwanguka tu
ndi umusaza kandi nari nsanzwe ngwaye ahase ntambuka nca ntembagara kuveje saa 8 y'ijoro shika sindaro hitwa fungura imvura nayo izanyagira mushikubu nituraro mudufasha
abya mtamsaada wote
ikibonekeje kandi nuko atatuzukwa subumwe ikambere n'amazi meza izo mpunzi zifise akuri ico kivuko abana ikambere n'abakuze bakaba bituma mu musenyi canke mu mazi y'ikiyaga abajeje intwaro biboneka ko batari biteguriye ubwinshi bw'izo mpunzi baratabaza ikibanza cy'imfata kibanza mu kigo cy'imyuga izo mpunzi zajanywemo naco nyine ntigikwiriye Juvenal Bigirimana buramatari b'intara ya Rumonge agasaba abagira neza gufasha
abashyira hamwe yabagira neza je kugeza ubu ntayo ndabona uri kuraraba kenshi usanga ari intwaro yikoba ariko twabonye abo muri haseri baje nabo bashejwe iby'impunzi hanyuma abo muri pamu ntiturababona ntiturabona rero abandi twagomba rero tubatera kama hugo banyaruke kuko urabona abantu barenga 1400 n'abandi baguma baza burya si bake harimo abana harimo batama batama kazi reka n'utari umutama nta muntu numa inzara igera umutwe nicyo gituma boza bakadufasha kuko ni igikorwa kiremereye ku ntwaro ntacyo twoshobora twenyine
komine nyazarake nayo nyene irikirakira mwe n'izo mpunzi ushika ku mutaga w'uyu wa kane igipolisi cy'u Burundi kivuga yuko abantu barenga 1200 bagwiriyemo abana n'abakenyezi bari bamaze kwakirwa amakuru dukura ahinyanzarake akamenyesha ko harimo abana barenga 60 bafise ubugwayi ufatiye ku nzara bakeneye gufashwa mu manuko bw'u Burundi Christine Munezero ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike magira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Muri perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe yeguye ku mirimo ye mu kwezi kwa 11 gushize byafunguriye amarembo amizero ku baturage bari bamaze igihe bababaye imyaka hafi 40 Mugabe yamaze ku butegetsi yaranzwe n'isenyuka ry'ubukungu bw'igihugu urugomo n'ubwicanyi guhonyora amategeko n'uburenganzira bw'ibanze bw'ikiremwamuntu mu 2001 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye gufatira ibihano guverinoma ya Zimbabwe birimo ibyo mu rwego rw'imari ku bantu bamwe na bamwe cyangwa se inzego zimwe na zimwe gukumira ubutwererane mu bya gisirikari no guhagarika ubufatanye butari ubw'ubutabazi kubababaye nyamara ariko nk'uko Stephanie Sullivan ministre wungirije w'ububanyi n'amahanga ku bw'ubusigire ushinzwe Afurika aherutse kubibwira inteko ishinga amategeko Congress Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje umubano ukomeye n'abaturage ba Zimbabwe kuva Zimbabwe ibonye ubwigenge mu 1980 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye inkunga itubutse abaturage ba Zimbabwe mu nzego z'ubuvuzi ibiribwa uburezi n'ubukungu ariko nta nkunga muri iki gihe ijya muri guverinoma ya Zimbabwe Madame Sullivan yavuze ko guhindura ubutegetsi muri Zimbabwe bitanga icyizere cy'impinduka zizatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika igira uruhare mu nzego idatangamo inkunga kugeza ubu yarashimangiye ati ibi bivuze ko perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa agomba kwerekana koko ko ashaka demokarasi n'iterambere nyaryo kandi rirambye rya Zimbabwe politiki ya Amerika yo kwitanga kurushaho isaba ko demokarasi yubahirizwa amatora anyuze mu mucyo no mu bwisanzure kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'amategeko no gushyiraho uburyo bwo guhahirana no gushora imari mu bwisanzure Madame Sullivan yaravuze ati Zimbabwe irimo societe civili ikomeye n'amashyaka atari ku butegetsi afite ubunararibonye ijwi ryabo bose rigomba kumvikana kugira ngo igihugu kijye mbere igisirikare kigomba gusubira mu bigo kikava muri politiki no mu nzego za gisivili za leta abakoze ubwicanyi n'abakoreye abasivili andi mabi yose bagomba kubiryozwa hatitaweho amashyaka barimo na guverinoma ya Zimbabwe igomba kuvugurura ubukungu bw'igihugu birimo kuziba icyuho kiranga ingengo y'imari ya leta no kurwanya ruswa Madame Sullivan yashoje agira ati niba Perezida Mnangagwa wa Zimbabwe ashaka gutsura umubano no kubona ubutwererane n'inkunga z'amahanga by'umwihariko kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika guverinoma ye igomba kwikubitiro gutangira amavugurura Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguye gufasha guverinoma n'abaturage ba Zimbabwe kugira ngo bagere kuri izo mpinduka ariko rero inkunga izaba ishingiye bwa mbere na mbere ku baturage ba Zimbabwe dushaka gutera inkunga imigambi yabo yo kugira igihugu cyabo cyiza kurushaho kandi kibifitiye uburyo n'ubushobozi.
Ibyo byari ijambo ry'intangamarara ry'abafitizi imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuti mwarimu, duteze amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha rigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi, mutangwe mu biganiro byacu bikurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.